Radio ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turabashimiye tubakengurukiye kubona mwongeye gutega amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Turi muri studio ya gatanu. Uyu ni umwanya tugira tubashikirize amakuru twabateguriye muri aka kanya. Aho muri mwese mu Burundi no mu Rwanda, dutanguye tubifuriza umwaka mushasha muhire, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubabere umwaka w'amata n'ubuki mu bikorwa byanyu mukora vya misi yose. Amakuru tuyahere ku Burundi. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon arashimishwa n'uko ibiganiro hagati y'abegwa n'ikibazo cy'u Burundi byatanguye kuwa 28 z'ukwezi kwa 12 i Entebbe mu gihugu cy'Uganda. Umuhanuzi adasanzwe wa Ban Ki-moon, Jamal Benomar, yari yitavye ibirori by'ukugurura ibyo biganiro kandi yaravuganye n'abarongoye akarere. Bavuganye ukuntu ishyirahamwe mpuzamakungoni rizobandanya gushyigikira utwigoro twose dukorwa two kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu, nk'uko biri mu cemezo 2248 c'inama y'umutekano ya ONU co muri uyu mwaka w'2015 urangiye. Mu rwandiko yasohoye ejo itariki 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2015, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon arakeza Perezida Yoweri Museveni w'Uganda ku giti cy'umuhuza yagenywe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu kudahengeshanya gufasha abashamiranye kurondera inyishu y'amahoro ku ruhagarara u Burundi burimwo. Ban Ki-moon asaba abegwa n'ibibazo mu Burundi gushikiriza ivyumviro byubaka muri ivyo biganiro kugira bashobore gutorera inyishu ibibazo bya politike bihanze u Burundi. Asaba kandi abanyepolitike b'u Burundi gushira imbere amahoro no gusubiza hamwe kw'abarundi imbere y'inyungu z'umwe wese kugira haboneke umuti w'uruhagarara rwa politike rurangwa mu Burundi. Ati ivyo navyo nta kindi co bitorera inyishu atari ibiganiro vyizigiwe na bose bihurikiwemwo bose kandi vyubahiriza amasezerano y'amahoro guhuza abarundi nibwirizwa shingiro. Umunyamabanga mukuru wa ONU arashimira akanama kajejwe amahoro n'umutekano k'umwe bwa Afrika hamwe na komisiyo y'umwe bwa Afrika kubona bafise umutima wo gufasha u Burundi muri ibi bihe burimwo. Ashima ko bafashe ingingo yo kurungika inteko zikingira abasivile mu Burundi zitwa Maprobu. Arashima kandi utwigoro twakozwe n'abagenzi b'u Burundi, utwigoro dutumbereye gushika ku nyishu ya politike irama ku ruhagarara ruri mu Burundi. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ejo ku munsi wa kane yaratangaje ko aziyamamariza gutegeka u Rwanda inyuma y'umwaka w'2017 igihe manda yiwe ya kabiri yemererwa n'amategeko izo birangiye. Ivyo Perezida Paul Kagame yabishikirije ejo ku radio y'igihugu cy'u Rwanda igihe ariko yifuriza abanyarwanda bose umwaka mushasha. Muri Burkina Faso, Salif Diallo niwe yatowe kurongora inama nshingamateka y'ico gihugu. Uwo Salif Diallo yahoze ashigikiye ariko ahava aravavanura n'uwahoze ari umukuru w'igihugu yakuwe ku butegetsi Blaise Compaore, agiye ku rutonde rw'umutegetsi wa kabiri akomeye mu gihugu cya Burkina Faso. Diallo atowe kurongora inama nshingamateka inyuma y'umunsi umwe Roch Marc Christian Kabore yimitswe mu mabanga yo kurongora igihugu cya Burkina Faso. Diallo ashizwe muri ayo mabanga mu maguru mashasha kandi vyihuse. Salif Diallo na Perezida Kabore bashinze umugambi wabo bise People of Progress mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2014. Diallo atoye ku majwi 78 ku majwi 127. Tuve muri Burkina Faso tuje muri Malawi, aho muri Malawi havugwa ikiza cy'ingwara ya kolera. Malawi iriko ihura n'ico kibazo cyorezo inyuma y'amezi abiri ibihe by'imvura bitanguye. abategetsi bajejwe amagara y'abantu bavuga ko iyo ngwara iterwa n'amazi mabi yatewe mu ntara zitatu zikikuje ikiyaga cha Chilwa kiri mu burasirazuba bwa Malawi. Abantu ba mbere bavuzwe ko iyo ngwara yakorera babonetse mu ntara zo mu burasirazuba za Mishinga na Zomba ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 12, aho umuntu umwe yapfuye abandi 25 bakaba bariko bavurirwa mu bitaro vya leta. Ministre w'amagara y'abantu yabwiye Ijwi rya Amerika kwiyo ngwara ya korera ubu iriko irakwiragira vuba na vuba, abagwayi bakaba bamaze kugera kuri 95. Bavuga ko ico kiza caturutse ahanini kwisukurike. Leta ya Malawi imenyesha ko iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo ihagarike ico kiza.
Aloizi urakoze kuri aya makuru. Nshuti zacu, murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri uyu munsi wa mbere w'umwaka turebe uko byifashe mu karere k'ibiyaga bigari. Tuhere mu Burundi, ejo ku munsi wa nyuma w'umwaka Pierre Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagejeje ijambo ku Barundi n'amahanga, aho yavuze ibyaranze umwaka 2015, anavuga imigambi yo mu mwaka 2016. Ahanini yagarutse ku biganiro hagati y'Abarundi n'ibibazo bijyanye n'umutekano. Perezida Nkurunziza yahaye imbabazi imfungwa zamaze guhabwa ibihano. Cyokora hari zimwe mu mfungwa zitarebwa n'izo mbabazi. Ku nkuru irambuye, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana.
Muri iryo jambo ryo ryasomwe imbere y'abamenyesha makuru, Perezida Nkurunziza yatanguye avuga ko uno mwaka urangiye 2015 urangiye mu mahoro, umunezero n'umutekano.
Dutanguye umwaka mushasha w'2016 tuvise umunezero wo kurangiza neza turi mu mahoro, umutekano n'akanyamuneza kenshi.
Mu bijanye na demokarasi, Perezida Nkurunziza yashimye ko amatora yabaye mu mahoro n'umutekano, akajaho inzego zitorewe n'abanyagihugu ndetse zikaba ziriko zirarongora igihugu.
Amatora yarateguwe agenda neza kuva ku munango gushika arangire aba ku mugaragaro atawukumiriwe kandi mu mutekano ntangere. Inzego z'igihugu zitorewe n'abenegihugu zarashinzwe kandi ziriko zirakora.
Naho mu bijanye n'umutekano, yashimye inzego za gisirikare n'igipolisi uko zivyifatamwo mu kumbatira amahoro n'umutekano, agire kamenyesha ko uno mwaka uheze Burundi bwabandanije burungika inteko kugarura amahoro mu bindi bihugu, kandi akavuga ko biteguye no kurungika inteko mu bindi bihugu vyo birangwamwo umutekano muke mu gihe umwe bwa Afrika bwo bisaba igihugu cy'u Burundi.
Twarabandanije kandi kurungika ingabo zacu guhagarikira amahoro n'umutekano mu bihugu vya Somalia, Centrafrica, Cote d'Ivoire, Sudani na Haiti, kandi tuzobibandanya n'ahandi bo bidusaba ariko biciye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyangwa mu ishyirahamwe rya Afrika.
Mu bijanye n'umutekano nyine, Perezida Nkurunziza aremeza ko habayeho n'ihungabanywa ry'umutekano.
Ndabo bideha mu gihugu cacu haribonekeje ibikorwa bigayitse cane cane muri uyu mwaka turangije. Aho twovuga ibi, imigumuko yabaye mu makaritsiye amwamwe yo mu gisagara ca Bujumbura. Ubuzi bwaciye bugoyagoya mu gisagara ca Bujumbura kubera imigumuko, ubwicanyi n'ibikorwa by'iterabwoba byadutse mu makaritsiye yabereyemwo iyo migumuko. Ibitero muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke, Kabarore mu ntara ya Kayanza na giteranyi mu ntara ya Muyinga. Ibitero by'ubwihebyi biherutse kuba muri uku kwezi nyene ku makambi atatu y'igisirikare mu gisagara ca Bujumbura, ugushaka gusenyura inzego zitorewe n'abenegihugu. Ibyo byose bikagenda bihitana ubuzima bw'abantu.
Mu migambi y'umwaka w'2016, Perezida Nkurunziza avuga ko ibiganiro bihuza Abarundi bizobandanya biciye muri wa mugwi washingwa na leta.
Tuzobandanya ibiyago no kuja inama n'ingingo bihuza Abarundi bose, kandi tukaba dufise intumbero yo kubirangiza kugira ibyitwazo byose by'abadashaka amahoro biveho biciye muri wa mugwi ubijejwe uherutse kujaho. inavyo vyatumye dushigikira icivugo cy'uyu mwaka ngo dushire imbere ineza y'igihugu cyacu tuganire atanumwe akumiriwe
amashiramwe yigenga azokora ariko hazohinyanyurwa amategeko ayagenga kugira ngo ntabandanye akora mu kajagari
azokurikiranira hafi gusumba ibikorwa by'amashiramwe yigenga tuyakibure bikenewe kugira akore akwirikije amategeko ayagenga anonosobe gusumba uko biri ubu kugira akajagari kibonekeje kahave
Perezida Nkurunziza yavuze kandi ko ashigikiye itangazamakuru ryigenga agasaba ubutungane gukora kugira abahanwa bahanwe amaradio nayo yongere gukora
kubitwerekeye ndacu tutazokora mu gufata mu mugongo ibimenyesha makuru kuko tuzi neza yuko uruhara rwavyo ari ntangere mu buzima igihugu
mu bijanye n'ubutunzi yaremesheje abakozi ba leta kwimishara yabo itazobura kuko inshuti z'u Burundi ziguma ziyongera
abakozi ba leta borema nibakwirikize ibivugwa n'abangushi ngo imishahara nizoguma iboneka tukabasaba gusa kuguma ku kivi ntanzu iri kirasha inshuti n'abagenzi b'u Burundi baguma biyongera
muri ico gisata c'ubutunzi nyene Petero Nkurunziza avuga ko bahanze amaso gisata kijeje kwengeranya amakori ya leta OBR ndetse avuga ko bagiye gucongera uburyo n'abakozi kugira ngo ikomeze gukora corohewe Perezida Nkurunziza yaboneyeho gutangaza ikigongwe ku bafungwa bose bari mu mahero y'u Burundi bakatiwe ariko ico kigongwe hari imice y'abanyororo kitaraba
kiretse abo amategeko atabirekurira nabo ni nkaba abagiriwe n'icaha cyo gufata abakenyezi cyangwa bigeme ku nguvu abandi bafashwe bibisha ibigwanisho cyangwa bari mu migwi y'inkozi z'ibibi ugutunga ibigwanisho batarekuriwe n'amategeko uguhungabanya umutekano
tubamenyeshe yuko iryo tangazo yarisomeye ku kirimba iwe kiri mu gisagara cha Gitega intara ya Gitega Fidel Antoine Sabimana Gitega ku bw'ijwi rya Amerika
ndagushimiye Fidel Antoine Sabimana kuri iyi nkuru turacyari mu Burundi Kubera umutekano muke mu murwa mukuru Bujumbura ibitaramo bita amakesha byajyaga bikorwa iminsi yose ku munsi wa nyuma uwo mwaka ntibyakozwe amashengero hatandukanye yasenze ku mugoroba abantu bahita bataha yemwe no mu bunwero abantu ntibari benshi kandi utubari twafunze saa 4 z'ijoro abanyagihugu bavuga ko umwaka utaha nta kindi basabira igihugu cyabo atari amahoro n'umutekano ni nkuru y'umunyamakuru Eroje wirikaneza ibujumbura haracare gituma cukugimbaza
indirimbo nkizi zo guhimbaza imana nizo zabazira zasamirana mu mashengero atandukanye ku murwa mukuru bujumbura naha tabushakashatsi bumaze gukorwa bwerekana ibitigiri kanuni abantu bahora barara mu bibanza byo gusengeramwo nibo benshi kurusha barara mu mazu y'ubutambiro boîte de nuit mu gifaransa abenshi mbere bakaba ari urwaruka kuri wa 31 kigarama umwaka w'ibihumbi 2015 ibintu byatunganijwe ukundi bitewe n'umutekano muke umaze iminsi bibonekeza mu gisagara cha Bujumbura amashengero menshi ayataretse Burundi yahisemo gusenga ku mugoroba hanyuma arekura abantu barataha Romain Ndizeye umuyobozi w'ishengero Adonai Revival Church ari mu bapastori batumye ko ibikorane by'umugoroba byo gusengera Burundi
ahari amasezerano y'Imana niho satana agwanya cyane gose kugira ngo agwanya ntabwo agwanya igihugu mu bisanzwe agwanya amasezerano y'Imana kugira ngo duciki intege tubone yuko atacyo iki gihugu gisa n'icyavumwe kandi iyo dukoranye umwe wese yitwa ko ari umusirikare ubwo rero iyo dukoranye turi ingabo za Kristo ntabwo satani cyo kumwemerera ko yiganzira ikirere cy'u Burundi n'igihugu cy'u Burundi n'imitima barundi wamaraso aguma seseka oya dufise kubomora gusenyagura ivyiwe n'ingabo ziwe tukazisenya wari umwanya mwiza kandi wo gusenga dusengera n'igihugu Imana icite ucitwarike Imana izana umutekano Imana izana umwumvikano hagati y'abarundi kuko bose n'abarundi Imana baremye kugira ngo babe mu gihugu cyabo kandi bacite bacitwarike
Uburundi bugizwe n'abakristo ku bice birenga 90% nubwo basigurirwa bakabwirwa amabwirizwa harimo iryo kutazimanganiza ubuzima kiremwa muntu ubwicanyi bwagiye burakorwa ku bigihugu cikugira gushika ubu abakozi b'Imana bahanura abarundi kubahana mu budasa bwabo
umuntu wese abantu bose abarundi bakwiye kumenya yuko batandukanye mu byumviro ivyumviro yatandukanye kandi ubwo budasa bw'ivyumviro nivyo nibwo butunzi bwo Burundi mu bisanzwe ubwo rero ntabwo abantu umuntu yohora mugenzi we ngo nuko badasangiye ivyumviro twese turatandukanye mu vyumviro kandi ni ku Imana yaturemye ngo budasabwe ivyumviro byacu nico kintu gikomeye nibwo butunzi bw'igihugu ahubwo Imana yofasha abarundi ikadufasha twese tukagira umutima gukunda igihugu nuko citwararika nitucisamburireko nk'imene ahubwo tucitwarike mu kucubaka Imana ifashe Burundi abarundi batahuza uko onye Imana ivaneho umururazi satani yashize mu mitima abarundi umururazi wo kwisamburira kw'igihugu twese tuje mu bumwe uko Imana idusaba ko tubana mu bumwe kandi dukundana kandi twubahana
sabajejwe imitima y'abantu bonyene bahinduriwe nibihe muri uyu mwaka n'abadandaza cyane cyane abacuruza ibinyobwa niko kuko umukenyezi twamusanze muri karitsiye ya Bwiza hagati mu gisagara cha Bujumbura
Nkubu twahereye mu gitondo naranguye nk'amakaziye atandatu ubumaze gucuruza atatu kandi ubundi n'abagancuruje nk'amakaziye icumi ubu rero mbona ko amasaha ari imbere batubwiye ko saa yine buri muntu wese aba yamaze kuva mu ibarabara mu kanya rero turataha ku minsi mikuru ya Bonane nacuruzaga Primus icumi amamusteri nk'atanu cyangwa atandatu n'amafanta atatu ariko ubungeranije nibyo nabonye uyu munsi mbona ko na fanta zibiri zitararangira
wibaza ko biterwa n'iki
nuko mbona ko mu gihugu hatameze neza ubukene burabumaza abantu ntago babona amafaranga nk'uko bimeze aho ubundi yoza kumera neza amafaranga yakaba yaboneka bakiriya bakiyongera ariko ubukene ni bwinshi mu gihugu
abaguzi baremeza ibivugwa n'umu mudandaza ubu n'umwe mu bemeye kuduhijwe
urumva jewe nciye ngaha urabona no mukabare hari abantu bakeye n'umunsi vraiment turabona Bonane yahindutse uko yahora urabona abantu benshi bafite ubwoba bamwe bacha bataha kibona bakase bagareka kujya mu bare kubera bumva ibintu byibihuha biki bakacha bataha urumva twese nuko tumeze n'ubu no muri uno mwanya turabona yuko mu mwanya uza abantu bose azabafunze nk'akabare nk'ubu tuko tumujyanye mace dutaha nk'umujyanye wanje twatugira Bonane tukajyoherwa tukaja hamwe tukaja nko kuri beach nga nk'ubu urumva twace tuguma mu quartier tunyoye imwe ubutuga dutaha
abanyabujumbura bafite ivyo bifuriza igihugu cyabo mu mwaka w'ibihumbi 2016
ikintu cy'ambere nifuriza Burundi ndifuriza Burundi ku bintu abanyagihugu bari ko barabona yuko vyo uhinduka hakaba umutekano mu gihugu umuntu akatembera aragahotera ashaka kujamwo ari boate akamirwa neza atakina kimwe kimufashe agatembera nkuko kera twahora dutembera nkuko abantu bose n'ubu cyari bisanzwe bimeze
nifuza amahoro n'umutekano mu gihugu nicyo nifurije Burundi kuko abantu bafite amahoro bakagira umutekano bawamerewe neza
Mu bisanzwe umunsi mukuru w'ubunani ni wo wa mbere uhimbazwa n'abarundi kurusha iyindi yose ba mu mwaka n'abantu bafise amikoro make kubunani barigora bakagira umunsi mukuru canke abifise bagasabikanya n'abatishoboye Eloge Burikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Tujye noneho mu Rwanda ubu twatangiye umwaka mushya wa 2016 Radio Ijwi rya Amerika yashatse kumenya icyo umwaka wa 2015 usigiye abanyarwanda ndetse n'ingamba nshya bagiye kwinjirana mu mwaka wa 2016 umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiruwubusa yaganiriye na bamwe mu banyarwanda bo mu ntara y'Amajyaruguru ndetse nabo mu mujyi wa Kigali
usibye gusa ko amafaranga ariyo yabuze nawe utangiye nkorana n'ubu murangije nkora ndumva mwaka waragenze neza kuko nkurangije ntanarwaye ndi umuntu muzima
2016 yiteze n'iki
yitezemo kugira ngo nzakomeze imirimo yanjye nkuko nayikoraga kandi nkabansaba kugira ngo Imana izanshoboze kugira ngo nawo nzawurangize neza ngibasha kwikorera
ukora iki ubundi
ucuruza ibintu by'ibiribwa I Kigali aho bita kugitega
akenshi hari abantu bakunda kuvuga bati twinjiranye ingamba nshyashya mu mwaka runaka wowe bimeze bite
nkatwe tuba ducuruza ingamba ufite nizo kuvuga ngo ndebe ko nazatera imbere nkagira ikintu ngeraho ariko nk'ubu nkanje ndi umugabo ndubatse mfite n'abana biga no mu mashuri makuru urumva mbafite intego yo kuvuga ngo ndebe ko nazagira icyo ngiro kugira ngo nje mbasha kubona icyo nishyurira abana.
Ni bande wifuriza umwaka mushya muhira wa 2015?
Ndifuriza imiryango yanjye iri mu cyaro, murumuna wanjye witwa Gaspar Munyempanzi, ndetse no mudamu we n'abana. Ndacyafite umusaza witwa Mitobotobo nawe utuye ku Kirengo, nawe nkaba mwifuriza umwaka mushya muhira.
2015 ibasigiye iki?
Dusigiye urukundo nk'abanyarwanda, dusigiye iterambere n'ibindi byose. Hari twiteguye kuzakora na 2016.
Ingamba nshyashya kuri wowe nize?
No kuzahinduka. Mu byo umuntu yakoraga wewe n'umuntu agasaba Imana, Imana ikazamuteza intambwe akabihi, Imana ikabihindura.
Ku giti cyawe hari ibintu kimwe bibiri bitatu wumva ushaka kuzageraho muri 2016?
Muri 2016 ndashaka kuzagera ku bukungu bwisumbuye kurutse ubwo nari mfite, no mu buhinzi bwiza bwa kijyambere.
Hari aho wifuriza umwaka mushya muhira?
Ndifuriza umwaka mushya muhira abana banjye ndetse n'abagenzi banjye. Imana iguhe umugisha mu nyamakuru radiyo y'u Rwanda.
Mwaka 2015 urarangiye, ariko se ubasigiye iki hano Gicumbi?
Kiza cya mwaka 2015 dusigiye rero batukije imihanda, amavuriro, baduhe inka, ubu turakama rwose nta kibazo.
2016 iyo muyiteze iki?
Nuko n'undi tugomba kwihatira mituweli, gushyira abana mu mashuri.
Ibyo ntimwari musanzwe mubikora?
Twabikoraga ariko ntabwo babishikariza cyane.
Imibereho y'iki gihe ni uburwayi n'iki byose. Hari agace katabonye udushyimbo. Uyu mwaka wagenze igahoro ntabwo ari cyane. Cyakwa nyine kumererwa neza ni ukubona umuntu aramutse.
Ni inzara.
Nta burumbuke buriho.
Wowe bimeze bite?
Icyo nakongeraho njyewe ni uko uyu mwaka waranzwe na malariya y'icyorezo, iki nanone hagakurikiraho n'izuba ryavuye, hamwe ibishyimbo byawe byeze ariko ahandi bararumbije.
Mu mibereho mu muryango mbese biragenda buhoro buhoro kubera ko izuba ryaravuye. Imyaka ku gasozi ntayo, dufatikanyije no gusenga mbese tuzabaho.
Abo mwifuriza umwaka mushya wa 2016 ni bande muzehe?
Abantu turi kumwe Eric, mwifurije umwaka mwiza muhire, tuzawusangire.
Ubundi
ni Paul Kagame turi kumwe. Umusaza wacu
witwa
Habimana Jean Damascene. Umwaka 2015 urangiye neza ariko n'izuba ryaravuye, ariko nta kibazo. Uwa 2016 hari igihe Imana yazaduha imvura igihe kikagenda neza.
Ariko njyewe 2015 yagenze nabi cyane tu.
Ugute?
Narafunzwe nzira ubusa, urumva ko natangiye umwaka wa 2014 ndi umumotari, ariko nageze nyuma yaho biranga tu. Nsanga bampaye perime y'ikiwani, urumva ko byantu bitagenze neza njyewe.
2016 ingamba ni izihe?
2016 ndashaka guhita njya kwandikisha indi nkareba ko hari icyo byatanga. Ariko noneho icyo nishimira noneho 2015 nsigiye umugore.
Nitwa Kurimana Emmanuel, mvuka mu murenge wa Rutare, ndi umusaza w'imyaka 56. 2015 habayemo sezo mbi, nta misaruro twabashije kugeraho ishimishije. Ubu twiteze ikirere cyiza, yenda 2016 kuko twakwiteza imbere. Dufite ingamba zo gukora nk'uko abanyarutare bakunda umurimo cyane. Turi abahinzi b'ibirayi, ibigori, ingano, ibintu byose byaduteza imbere turageze kubikora, ariko ikibazo tugira ni ikirere kigenda gihindagurika.
Nitwa Nzongeze Auguste.
Umwaka wa 2015 urarangiye, ugusigiye iki?
Hari ibyiyongereye kuri njye mpereye no ku myaka, hanyuma ariko kandi hari ubundi bumenyi nko mu iterambere nsigiye.
Waba tubwira?
Mu buhinzi n'ubworozi hari nko gufata ubutaka neza, guhinga imbuto z'indobanure, korora amatungo ya kijyambere kandi nayo y'indobanure.
Hari ingamba zihariye muri 2016 kuri wowe?
Mu mibereho myiza y'abaturage mfite ingamba mu bukungu, mu rwego rwo kwirindira umutekano no gufasha abandi kugira ngo tuwugereho. Ibyo byose nafashe ingamba kandi nshojwe n'Imana mbasha kubigeraho.
Banyita Zigama Pascal, nkora umwuga w'umumotari wo gutwara abagenzi.
Mu mujyi wa Kigali 2015 yibasigiye iki?
Dusigiye amahoro n'umutekano nta kindi.
Ku bijyanye n'agafaranga nk'umumotari?
Agafaranga ko nyine urumva ko karabonetse gakeya nyine, ntabwo ari kimwe nk'indi myaka yagiye yarangiye.
Ingamba muri 2016?
Ingamba ya 2016 icyo ngamije njye nk'umumotari ni uko nshobora kuva kuri moto wenda nkajya ku modoka, tujye nk'ivatiri naho mbega.
Urabona bizashoboka?
Byashoboka.
Urabishingira ku iki?
Ndabishingira ku kazi nkora nta kindi.
Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook kuri radio yacu VOA, twumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mwakoresha imirongo ya FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Mwadukurikira kandi no ku mirongo migufi. Twese hamwe dutangire umwaka neza mwumva indirimbo y'Impara Bonani.
Sasa sikuku imeanza,
tutaimba tutacheza
kwa furaha mwaka mpya. Wakati umefika, dunia nzima twasherekea mwaka mpya. Kila sehemu ni shamu shamu, lazima mwenye ushikwe na hamu. Tizama watu wamepiga pamba
za kila aina na wamependeza sana.
Nikula kunywa na kujichana usiku hadi mchana. Asante Mungu Baba, twakushukuru. Asante Baba wetu uliye mkuu. Mwaka umekwisha,
tumeanza mwaka mpya.
Tumeanza mwaka mpya,
mwaka mpya mambo mapya.
Happy New Year.
New Year Bonane.
Happy New Year.
Bonani indirimbo Impara. Abagitangira kutwumva rero mbibutse ko ubu mwumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwese umwaka mushya muhire wa 2016 n'ubunani aho iwanyu mu muryango mu bavandimwe no mu nshuti. Ijwi rya Amerika rero ryifatanyije namwe uyu munsi, ibyishimo n'amahoro iwanyu. Turangije uyu mwaka n'indirimbo ya Izo na Mechika.
Turangije uyu mwaka duhumeka neza, dushimira Imana iyo tubikesha. Turangije uyu mwaka duhumeka neza, dushimira Imana iyo tubikesha.
Abasaza n'abakecuru turangije uyu mwaka, urubyiruko rwose turangije uyu mwaka, ibire na byose turangije uyu mwaka.
Tuti bavandimwe twazindukanye naha ibiganiro byo kuri isaha tugiye kubisoreza. Umunsi mwiza rero mwese, twongeye kubashimira mwe mukomeje gukurikira ibiganiro byacu. Nanone umwaka mwiza tukomeze mu mahoro no mu buzima buzira umuze. Mwari kumwe na Eugene Mukankusi na Hejo.
Dushimira Imana cyane, turangije uyu mwaka turi ku isi ya bazima, duhumeka humuka.
Turangije uyu mwaka duhumeka neza, dushimira.
Dale, 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 dale. Ndatumye turangiza mu mahoro, kuko nta kazi keza.